Kumali. Imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi, ku metero 25, 31 na metero 41, naho ku rubuga rwa internet mutumvira kuri www.radio yacu voa.com. Mwaramutse neza mwese nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo nyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Ndabahaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni ku wa gatandatu itariki 25 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2020. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. William Benjamin Mkapa yigeze kuba perezida wa Tanzania yitabye Imana mu ijoro ryashiriye ku munsi wa gatanu. Mu myaka 81 yari amaze ku isi, 4 muri yo yayimaze ari umuhuza mu biganiro byo guhuza abanyapolitiki bo mu Burundi, inyuma y'uko agarara rwabaye muri icyo gihugu mu mwaka w'2015. Mu mwaka w'2018 Mkapa yaratanze imihoho kuri icyo gikorwa, avuga ko leta ya Burundi n'abatavuga rumwe nayo atagushaka berekanye kukumvikana. Ido ni ido kuri inkuru na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari mu Rwanda.
Umutama Benjamin William Mkapa, umukuru w'igihugu agira gatatu inyuma yaho igihugu cha Tanzania kironke y'ubwigenge, yari yavutse mu mwaka w'igihumbi 1938, aseze yisi afise imyaka 82. Urupfu rwiwe rwemejwe na perezida wa Tanzania.
Tumepata msiba mkubwa. Mzee wetu, mzee Benjamin William Mkapa, amefariki.
John Pombo Magufuli yatangaje ko igihugu kibuze umutama w'inararibonye muri politike, umuhanuzi wa jambo agushitse. Yarongoye igihugu cha Tanzania kuva mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'2005. Muri ico gihugu yarusha hariko arabera ibiganiro vyahuje leta y'u Burundi no mu HDD wayigwanya ico gihe. Domitiano Ndagizeye we yari perezida w'u Burundi, aribo kuko Mkapa yafashije u Burundi kugira ngo amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'2000 aboneke.
N'umuntu yadufashije cyane, jewe naramwituye akatari gake, cyane cyane nk'igihe n'abamfise ingorane igihe utukumvikana hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'uwo muhari na leta, ko narigeze nko kugira nk'utubazo n'abantu na Zuma yaradufashije tubazo na Museveni aradufasha. Narigeze kurungika umugwi uganira n'umuhari sende DFDD bariko baraganira ibyerekeye igisirikare, bagezeyo baraharira ariko baragera igihe biranka ko bumvikana ku byerekeye uruhara rw'intwaza ngabo asende DFDD mu bibanza cyo ngaha mu gihugu. Baraharira rurabura gica kugeza igihe bataha yaradufashije.
Mu mwaka w'2015 hadutse imvururu za politike mu Burundi. Mkapa yagenywe n'akare ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo abe umuhuza. Yamara inyuma y'imyaka 4 akora icyo gikorwa yasezeye mu mwaka w'2018, avuze ko bimunaniye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi, ariko byaranse. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020.
Free, fair and credible. Come 2020.
Umwe mu banyepolitike yitabiriye ivyo biganiro nk'utavuga rumwe na leta, Charles Nditije, yabwiye Ijwi ry'Amerika kwica zo kwibukira kuri Mkapa ari uko yananiwe guhuza Abarundi.
Nuvuga mbere yuko byamutaye ku amazi akarore nuko yatunganije inshuro gatanu ibiganiro vyitwa ko vyari guhuza leta n'abatavuga rumwe. Mugabo izo nshuro zitanu zose nta na rimwe yigeze ashobora gutunganya ibiganiro kugira ngo abatavugwa namwe na leta bicane baganire amaso mu yandi.
Mu mpera z'umwaka w'2015 umuhoza Mkapa yagiye Bujumbura kubonana na leta, avuyeyo yabwiye Ijwi rya Amerika ko ahubwo abo batavuga rumwe na leta basaba ibidashoboka.
I am in no position to determine the legitimacy of the government.
Abibaza rero kwa ijewe nemeza inzego barataye umutwe mu byimvugira uko nyene sinzu wabaroze pe. Abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na president Nkurunziza akanama kamahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu. None ubwo busazi buva hehe? Turiko dutakaza kanya tuvuga ibintu byaheze kera.
Ivyo biganiro vyabwirizwa kurangizwa n'amasezerano ahuriwe ko na leta ya nyapigendera Petero Nkurunziza nabo batavuga rumwe nkuko ibiro vy'umuhuza bitahengeshanya kubivuga yamara siko vyagenze. Kubuwa hoza rongo yu Burundi, Perezida Domisiano Ndayizeye impande zari zihanganye mu biganiro nizo zazaniye amananiza umuhuza.
Yarakoze uko ashoboye, yaratubaza cyane ariko akagira ati none mwebwe mupfuki kuki mwe mudashaka kumva impanuro abandi bababwiye tutahubwo bwira ubutumva. Ku buryo hariho na bamwe bavuga bati mu byamuhitanye birimo abarundi na twebwe twari dukwiye kwifatanya n'abatanzania kugira ngo mu mutima wacu duherekeze mukapa muri ibi bintu byerekeye gufasha mu by'ibiganiro. Burya iyo uhuye n'abantu babiri badashaka kumvikana nawe ufise ingufu zimeze gute ntushobora kubafasha ngo ubafatanye, ni nka kujya kubanisha amazi n'umuriro, kimwe kirahitana ikindi.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitabiriye ivyo biganiro aserukira umugambwe wiwe CNDD-FDD, yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Mutama Mukapa. Perezida Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwa Twitter yawujije igihugu cya Tanzania hamwe n'umuryango wabuze, yemeje ko na Afrika ibuze intwari. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Clave. Tuve muri Tanzania tuze mu Rwanda, umucamanza mu rwego rudasanzwe rwa sentare nkuru mu gihugu yongeye kumviriza ukwiregura kw'abantu 11 bagirizanywa n'umumenyeshamakuru Focus Ndayizera ku byaha by'iterabwoba no kugirira nabi ubutegetsi buriho. Abireguye ejo kwa gatanu nabo barahakanye ibyaha by'irementanya bavuga ko bagirizwa. Eric Bagiruwusa yari yasubiye i Nyanza mu cumba cya sentare.
Abaregwa bose kwari 11 bari basigaye kwiregura bagira icyo bavuga ku biganiro umunyamakuru Cassien Ntamuhanga yagiranye na Jean-Claude Nsengimana bakunze kwita Tembo kuri telefone, ndetse n'icyegeranyo cy'abahanga kivuga ku bisasu byagombaga guturitswa hirya no hino mu gihugu babihakanye. Babimburiwe na Bwana Emmanuel Niyonkuru wabwiye umucamanza ko amajwi ya Ntamuhanga na Tembo yumvirijwe kuri telefone ntaho bigeze bamuvugamo, bityo ko ntaho ahurira nayo. Yavuze ko yaba Focus Ndayizera uregwa ko yafatanywe ibisasu yewe na Eliakim Karangwa uregwa ko yagombaga gutegura uko bizaturitswa aho bahuriye. Yavuze ko yabamenyeye mu rukiko asanga bareganwa. Mu majwi humvikanamo Ntamuhanga avuga ko hari abantu babo benshi bo mu ihuriro Nyarwanda RNC batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu Rwanda, kandi ko byari ngombwa ko babatabariza n'amahanga akabimenya. Umucamanza yabajije uregwa niba muri abo bavugwaga ko bafashwe n'inzego z'umutekano atarabarimo. Kubireba niyo nkuru yasubije ko yabatembo ndetse na Ntamuhanga ntaho abazi. Uyavuze kuretse ko bavuka ku musozi wa Jari mu mujyi wa Kigali ari nawo Ntamuhanga avukamo ntaha ndi bari baziranye. Ni nako byagenze kuri Bwana Patrick Nihoze, yavuze ko ntaho ahura n'amajwi yafashwe kuri telefone, kandi ko imishinga yabagiranaga ibiganiro atayizi. Ariko hakazamuka ikibazo cy'uko uyu mwibazwa rye mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha yemeye ibyaha, navuga ko ariwe warushinzwe gushaka abajya mu mitwe ya gisirikare mu ihuriro Nyarwanda RNC, ivuga ko yashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kuba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Yabwiye umucamanza ko ibyo yemeye byose yaragamije kurengera ubuzima bwe. Kubisasa ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zabifatanye Focus Ndayizera Niyihoze yavuze ko ibyo ntacyo yabivugaho, asaba ko byabazwa uwo bivuga ko byafatanywe. Yanahakanye amafaranga aregwa ko yoherejwe kuri telefone na Cassien Ntamuhanga mu mugambi wo gushaka abajya muri RNC. Hari ubutumwa bugufi umushinjacyaha avuga ko bwagaragaye muri telefone ya Niyihoze akimara gutabwa muri yombi. Ubwo ngo bwamusabaga gukuramo ikarita ya telefone na bateri kugira ngo abamuhigaga batamenye aho yarahereriye. Ubwo butumwa yabuhakanye avuga ko telefone ye akimara gutabwa muri yombi ishobora kuba yarakoreshejwe ibindi bintu. Ni mu gihe uwitwa Yves Mushimiyimana we aregwa ko yagombaga gutera ibisasu mu mujyi wa Kigali mu igaraje riri ahazwi nko ku giti cy'inyoni ku ruganda rw'amazi rwa Nzove no ku Ruyenzi. Ibi byose nawe yabihakanye, naho Bwana Rutaganda Bosco we aribaza impamvu ubushinjacyaha bwatanze ibiganiro bya Ntamuhanga na Tembo kuri telefone kandi nawe akibaza uburyo we na bagenzi be butabumvirije ngo habe hagaragara ibiganiro bagiranye muri rusange bari bose bagize icyo bavuga kuri uyu wa gatanu bose bafasha umurongo wo guhakana ko amajwi yatanzwe n'ubushinjacyaha ntaho bagaragaramo kandi ko ibisasu Focus Ndayizera aregwa ntaho bahuriye nabyo nta n'ubumenyi babifiteho ubushinjacyaha bwongeye gusubirana ijambo maze buvuga ko abaregwa bose uko ari 13 bari mu murongo umwe wo guhindura imvugo haba mu byo bavugiye mu bugenzacyaha ubushinjacyaha no mu rukiko baburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bwavuze ko kuba abaregwa bahakana imvugo zabo mu rubanza mu mizu bwabyo bidahagije ngo ziteshwe agaciro yisunze ingingo z'amategeko bwana Michel Nshimiyimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko uregwa yageze imbere y'urukiko agahindura umurongo yatangiranye bitavuze ko ibyo yavuze mbere nta gaciro bigira yibutsa ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari uha gaciro ibivugwa yibukije ku itegeko rigenga itangwa ry'ibimenyetso mu manza buri muburanya bagomba gutanga ibimenyetso bishimangira ibyo avuga maze bwana Nshimiyimana avuga ko nta mpamvu n'imwe igomba gutera urukiko gushidikanya ku mvugo zabo kuko ngo biyemereye bashyira imikono ku nyandiko mvugo zabo babanje kuzisoma nta n'ubakubita yabwiye umucamanza ku burenganzira bwo kwiregura mu butabera bw'u Rwanda bwubahirizwa bityo ko kuvuga ko bahahatiwe kwemera ibyaha ari cyo yise gusebya ubutabera umushinjacyaha bariga ko ibyo basubije mu nzego za mbere byose bifitanye isano uko ari 13 ku kijyanye n'inama baciraga n'imigambi yo kugira nawe ubutegetsi buriho bumwe ngo yasobanuraga ibikorwa yashinzwe kandi bakabisobanura batarabarizwaga mu kivunge yasabye ko imvugo zabo zafatwa nk'ikimenyetso gikomeye muri urubanza ubushinjacyaha bugenda buhuza uko abaregwa bahuriraga mu matsinda bukavuga ko nta muhanga yacuranye umugambi n'umunyamakuru Focus Ndayizera mu kubona ibisasu Ndayizera nawe ngo yumvikana na karanga uko byagombaga guterwa ubushinjacyaha bukabwira urukiko ko hari irindi tsinda ry'abantu munani bahuriraga ijari mu nama zo gucura imigambi mibisha yo kugira no ubutegetsi buriho abareguhereye kuri Focus Ndayizera ndetse na iriya Kim Karanga ubushinjacyaha buvuga ko ari we wagombaga gukora systeme yo guturitsa ibisasu barabihakana mu byagombaga kwibasirwa ku isonga ubushinjacyaha buvugamo ibikorwa remezo birimo ibigega bya essence ibiraro by'imihanda ingomero z'amazi bikanahitana imbaga kandi bigakorwa hirya no hino mu gihugu tembo bivuga ko yahaye ibisasu Ndayizera we na n'ubu ntagaragara ukurikije aho urubanza rugeze biboneka ko ubushinjacyaha buri kugana ku musozo butanga ibisobanuro bya nyuma buganisha ku gutanga icyifuzo cya nyuma ku baregwa nabo bakazagira icyo bakivugaho niba nta gihindutse iburanishariza akomeza ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
turagushimiye Eric mubandanya gutega amatwi radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Iwanyu mu ntara uyu munsi tuhere muri Tanzania aho William Benjamin Mkapa wigeze kuba president w'icyo gihugu yaraye yitabye Imana mu ijoro ryakeye mu myaka 81 n'umwe yaramaze ku isi ine muri yo yayimaze ari umuhuza w'ibiganiro byo kunga abanyapolitike mu Burundi nyuma y'imvururu zabaye muri icyo gihugu mu mwaka 2015 mu mwaka 2018 Mkapa yeguye kuri icyo gikorwa avuga ko leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo nta bushake bafite bwo kumvikana inkuru turacyari bategurira neza turayibagezaho mu makuru ya cataha tujye mu Burundi aho umwiherero w'abayobozi bakuru muri icyo gihugu warumaze iminsi 3 warayushojwe bemeje ko umukozi wese wa leta agiye kuzajya yerekana icyo ashinzwe n'ibikorwa agomba kugeraho udashoboye kugera ku bisabwa azahindurirwa akazi inzego zose z'igihugu zirasabwa kurwanya ruswa kudasesagura umutungo w'igihugu guhakazi abagashoboye no guca umuco wo kudahana Eloge Willy Kaneza nibyo tubwira
Umwiherero niyo nama ya mbere bagize leta mukuru w'igihugu w'icyegera cyo no mushikanganje wa mbere bakoze bari hamwe Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta ya Burundi yavuze kuri uyu wa kane ku mugoroba irangiye ko yafashwe nk'intangamarara kugira ngo bamenyane bakorane bazinanye neza kandi umwe wese azi neza icyajejwe yagiriye akabwira amenyesha makuru bari baduze ingozi mu buraruko bw'u Burundi abagize leta bari bamaze iminsi 3 indunduro y'ivyahavugiwe
kwari kugira ngo leta muri rusangi ibonere hamwe ibone kumwe irongowe na nyamucubahiro umukuru w'igihugu ibikogwa nyamukuru iyi leta yo muri iki kiringo co mu 2020 gishire mwaka wa 2027 ijejwe mukamuzi yuko ari leta mvyeyi ari leta nkozi kwari gutomora neza mu majambo icavuga icasigura n'icagamije bikaba byasabwa ruko rero umushikiranganje umwe wese mu vyajejwe yoraba ukuntu yoca yisuganya agakora yisunze iyo ntumbero nyamukuru ya leta ikindi naco kwari kumva ko leta ari imwe isenyera ku mugozi umwe kandi itegerezwa gutunganiriza abenegihugu bose ubu rero icasabwe nuko umushikiranganje mu bimwega mu vyajejwe yoca yisuganya akaraba ibikorwa vyihuta byoze imbere y'ibindi agategura kimwe bita mu gifaransa plan d'action ubuntu byokorwa n'ibyokorwa
muri ivyo byokorwa anina bashikiranganje bose hejuru y'imigambi yisangijwe n'ibisata bitandukanye bategerezwa ariko kwitwararika ibintu byashizwe imbere kurusha ibindi harimo kugwanya igiturire kudahana hamwe n'ikimenyane
umve ko hari amabanga ahurirana mu bushikiranganje habwose hari intumbero nyamukuru zatanzwe nk'intumbero yo kugwanya igiturire intumbero yo kudahana ibyaha intumbero yo kudasesagura itunga ry'igihugu intumbero yo guhakaza ababishoboye intumbero yo gukunda ibikorwa intumbero yo gusenyera ku mugozi umwe kuko impetso ari imwe mu Burundi n'igihugu duhamagariwe guteza imbere
muri iki kiringo cy'imyaka indwi iri imbere abakozi ba leta bahamagarirwa kuba bazi neza icyo bajejwe akaba ni naco basuzumirwa ko mu guhabwa amanota
bigaca bisabwa yuko uba atamukozi n'umwe yoba ari mu bushikiranganje atazi icyo ajejwe ni naho byokoroha kumusuzuma kurabika ibyo ajejwe yabishitse ko canke bikenewe yuko ategwa intege canke bikenewe yuko kumbure bamuhindurira ubuzima hamwe bagusanga muri iki gisata canke iki canke muri iki gikorwa umukozi uyu canke undi atashoboye kubishikana ku rugero rutegekanije
kuva agiye ku butegetsi amashyirahamwe mpuzamakungu atari make yaramaze kwandikira perezida Ndayishimiye amukeza ku mvugo no gushaka yerekanye mu bijanye no kugwanya kudahana umugwi w'abahinga batohoza ku vyaha bikorwa mu Burundi DHB wo hejuru y'ivyo wamusavye guhaguruka ico kibazo vuba bwango Umushakashatsi mukuru muri uwo mugwi Karinate Tsakiane yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi bahejeje kwandikira kizigenza w'Abarundi
Nous espérons qu'il va nous écouter surtout qu'il se dit proche de la population et
cyane cyane ko
yivugira
ubwiwe ko yegereye abanyagihugu akaba yotegereje kumva umubabaro wabo
kuko Abarundi ubwabo no basaba ukuri kuri ibyo byaha
icyo dukora cyo nyene ni ugutoza kuri ayo mabi no kwereka abategetsi niba mu majambo yiwe Evariste Ndayishimiye yaremeyewe wenyine na rimwe ko hariho ubugizi bwa nabi bufatiye kuri politike ntarimo kwiyobagiza ukuri nka bamwe bamwe ariko kandi nta buremera biha mugabara nazi ko yatorewe kuba perezida mu gihe cy'ihamwa rya politike rikabije ikindi giteye impungenge n'abantu bashyizwe mu bibanza bikomeye muri leta nshasha bagize uruhara ruhambaye mu byaha bikomeye muri
kahise
mu nama ya mbere yagiranye n'abaserukira imigambwe mu Burundi umukuru w'igihugu yaremesheje abarundi bose ko bazoja ku rugero rumwe
kugira kandi tugire igihugu gitekanye nuko uburenganzira bw'abenegihugu bongana kuri bose mbere bagahagararirwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu ivyo nivyo leta ndongoye yiyemeje guharanira kuko ubwo burenganzira habuzemo na bumwe abenegihugu baca batuntura bigatuma haduka imidugararo n'intureka mu gihugu kuko atawo bafise umwizero wakazoza kiwe
ubundi mwihwezo wabagize leta uzosubira gutunganywa mu mezi atatu ari imbere umuvugizi wa leta amenyesha ko ico gihe bazohura bari umwe wese ahagejeje imigambi yihutirwa mu gisata ciwe Eloge Wilikaneza ijwi rya Amerika
Urakoze Eloge Wilikaneza tuve mu Burundi tuje muri Republika Demokrasia ya Kongo mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Lusenda aho ababyeyi babyara muri iki gihe bafite ikibazo cy'uko abana babo badahabwa impapuro z'amavuko ntibanahite bandikwa ku mpapuro zitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Vedaste Ngabo arakomeza inkuru
ari ababyeyi babyarira ku bitoro bikuru bya Nundu ari ababyarira kuri poste de sante yo mu nkambi ndetse n'ababyarira ku kigo nderabuzima cya Rusenda bose bavuga yuko bateye impungenge n'uburyo bibaruka abana ariko bakamara igihe kirekire batabaheza impapuro z'amavuko kandi arizo zizazifashishwa kugira ngo HCR ishyire ku mafomu y'umuryango w'abana baba bavutse Ntakirutimana Esperance ni umubyeyi ubaza amezi abiri yibarutse
yemerwa kwibaruka mu kukwezi kwa gatanu kenekerezi ya 16 2020 mugabo kuva nibaruka nana gakuruko kumva yuko umuntu ategezwe kuvya ku ifomu hari nabafunze umwaka wose bataraja ku ifomu turarindire twumvirize ibyo muri hasere ingene bigenda
iki kibazo cy'abana badahabwa impapuro z'amavuko kivugwa muri inkambi ya Rusenda cyemezwa na Claude Kubwimana umunyamabanga w'iyi nkambi
kuva mu kwezi kwa 11 gushika uyu munsi abana bavutse ntibarigera bajya baronka ibyangombwa byabo by'amavuko mbere no ku mafomu ntibarashyigwako aho rero bikacyaboneka ko ababyeyi babo abana nkuko ishyirahamwe risanzwe ryita ku magara y'abantu ndetse ryita no ku bibondo UNICEF bifatikanyije na OMS bavuga ko umwana ategerezwa ko nk'amabere y'umubyeyi kuva kivuka kuva amasaha birahegeye kuvuka gushika ku meza atandatu atakindi kintu mucyangi ayo kuva ku meza atandatu cyatangura gufungura ibintu bitandukanye biboneka yuko abo bamama abana babo bari ko baragenda beneza amezi 10 but abana babo badafungura ibyo navyo bikacyaboneka ko ababyeyi bararusha cyane bararemerewe ko abana bataronka rasiyo yabo bikacya biboneka ko naho nyene aba mama beshi bace bajya murika ya malnutrition ibyo navyo bigatuma ababyeyi keshi bahanasiga ubuzima
Safi Butoyi amya yuko kubomara igihe kirekire nta byangombwa by'amavuko y'abana bafite bibagora mu gihe basabira abana babo za service ndetse n'igihe baba bakoze ingendo
twebwe nk'ababyeyi biratubabaje cyane kuko turafise abana benshi ngaha turababyara bakabura ingene babigenza abandi ntibaronke ibyangombwa abandi bakagwara bakabura uko bivuza bivanye n'ingene ibikaratasi byabo bitihutirwa kurondegwa rero twasaba yuko batugirira n'ingoga abajejo amacte de naissance y'abana babikore n'ingoga kugira abana baronke kira mwana ateyiwe de naissance iyo dufashe urugendo turagenda bagakekeranya yuko toba twabivye kuko izina giwanje riba kuri karangamundo nango nago riba riri kuri iyo acte kuko ataye
gusa umuyobozi wa sekretari ya Tanganyika John Mulondani asobanura yuko impamvu badatanga impapuro z'amavuko muri ibi bihe ari uko nabo bamaze igihe UNICEF ntaziba umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi muri inkambi ya Rusenda Emmanuel Ntirampeba yatubwiye yuko haseri yavuze yuko izifashisha impapuro z'amavuko zitangirwa kwa muganga igashira abo bana bamaze igihe bavutse ku mafomu nyuma y'igikorwa pa munaseri birimo byo gutanga za telefone zaza zikoreshwa mu kunyuzwaho amafaranga yo kugura ibifungurwa by'impunzi ziri muri iyi nkambi mwomenya yuko atari abana bonyine bafite iki kibazo cyo kutagira ibyangombwa ahubwo n'impunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe zijya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani zivuga yuko udukarita ndangampunzi zari zisanzwe zikoresha twatakaje garanti
turafise ikibazo cyo kudatembera na cyane cyane ko mu gihe abarefuge turi hano murabona ko ubufasha baduha ari bu Kenya cyane ibyo byo bigacya bituma abarefuge bajya kwisumamwo hariho nk'aba bararogira ubuntu aka agatangura kugataye gatonya mugabo akaba byoshoboka ko yoshika nk'ibubira yoshika nk'ibuka bukura butundu Kenya yozana nga kugirana ariko tumufashe mu kwiteza imbere ubu nawe agacyahura n'ikibazo cy'uko ibyangombwa bishobora kumushitsa hariya atabiboneka mu gihe hageze ubu ikarata tu ibyangombwa dufise nk'impunzi byarataye garanti twovuga ko byateye garanti muri Desembre y'2019 irangiye aho naho nubwo twicengaha ibyangombwa leta ya Kongo yategeza kuduha kugira ngo twemegwe nk'abarefuge bazwi mu gihugu ntavyo dufise
Uvedase ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusendo mutarakivuye
tukiri ku makuru y'impunzi leta ya Tanzania ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bikomeje gucyura impunzi z'abarundi nubwo hari bamwe bavuga ko icyatumye bahunga ntawe cyagiye umunyamakuru wacu uri muri Tanzania James Jovin aratubwira uko byifashe mu nkambi za Nduta na Mtendeli
Mugambi yo guhungura impunzi z'abarundi yandikije ku bushake bwazo uri no kubandanya mu nkambi za Nduta na Mutendeli abatashe bagiye mu ntara za Makamba Ruyigi Rutana na Kirundo mu bitigiri dukurase abamaze kwiyandikisha barenga gato 2022 kandi hatagize igihinduka bazotahukanwa muri uyu mwaka nyene naho biruko mwidogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta yuko igituma bataha atari amahoro yoba yarabonetse mu buzima bwabo ahubwo na mabiba bakoregwa ikibazo cy'ibiribwa n'ubuzima bubi cyane babayemo. Aba ni bamwe mu abo twasanze mu gihangare barindiriye gutahukana.
Ego bivanye n'uko Tanzania idufashe nabi kubifungurwa, eka kuri na kamara amazi basike baduha n'ibibazo, nicyo gitumaje n'imisemo kugira nte gutaha. Bivanye no mu Burundi mbona tumenga nta kigenda n'intwaro twahunze mbona umenga ni kujya nyene, nicyo gituma twishimye nashimye kuvuga teka mpitemo nyene mniandikishe kubera Tanzania ntabwo idukunda cyane.
Aha mu nkambi ndabona ukungene Tanzania idufashe sini nkuko tugomba. Icya mbere na mbere nubanza kuvuga ni nkuko aha mu nkambi turabye nk'ifungurwa turya, batudaniye furiboze bakatudaniye ibiharage biboze. Ikindi nusubira nkavuga batubomoriye isoko, nta hantu tugenda gusuma, icyo dukeneye ntacyo turonka mu nkambi. Tugiye dusohotse inyuma y'inkambi baca badufata, rero ibyo bintu twashobora kubyihangana bora dusubire mu gihugu twavuyemo tugapfira iyo nyene.
Abarimo gutahukanwa nabiyandikishije kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2019 ishyirahamwe ry'abimukira IOM ryo rikora uwo mugambi. Impunzi z'Abarundi zibona yuko uwo mugambi ukorwa buke buke cyane kubera ubuzima bubi, abandi bariyomora bagatorokera mu yandi makambi y'impunzi ari mu Rwanda, mu Bugande no mu za Kenya.
Umva hari n'abantu benshi bakora baba mu ikambi batoroka bagenda baja handi mu ntumbero yuko bashobora kumenya ati nari twohunguka hoho tuzoshikira ariya dushikira mu bibazo, kuko kuco mu mwese yahunze ntikirahera. Amaze kubona ko kitarahera aca afata ingingo yo kuyomokera, bamwe akaja mu Rwanda, abandi bagenda muri Kenya, abandi mu Buganda, urumva abandi bakemera kuja hiyo hagati mu gihugu cya Tanzania kupagasa, urabafatirwayo bakakubitirwayo bakamugazwayo biki. Urumva kari ibibazo cyane bituma abantu batoroka makambi bagenda kumva z'ubuzima bubi cyane bugabitse bugayice bugayitse kabisa bubi.
Hari n'igihahunguka atafise ashikira none akavuga ati none ino ndabuze ho njyama ntahariya nuko nyene akapfa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene akapfa kugenda uko nyene. Niho benshi wumva baca bagaruka kubera basanze atabari bushikire kaja mu bindi bihugu, kandi no mu byo bihugu hari igihe badashika cyangwa bagashikayo nta nuko baba bazi ibihari gucyo n'ukubera n'ugufa nyene guta umutwe bakapfa kurondeza.
Izo mpunzi zirimo gutahukanwa zifite icyo zisaba Leta y'u Burundi.
Icyo dusaba nuko umutekano wacu nyene nkuko dutashe kandi icyo twahunze atacho kiragira kirahera. Ndabona kumenga ni hatare ahubwo Leta yoba ya Evariste zirafata ibwiriza abantu ko zabarabana neza n'abahungurutse kugira ngo turabe ko kufashanya kurondera amahoro n'ahatayariho. Ntakundi kubera ugume muri Tanzania naho dusubiye mu Burundi ni kujya nyine Tanzania ntidukene ntabwo Leta yanani y'u Burundi ntabwo mbona umenga irahumuriza abanyagihugu bato bato.
Icyo twobasaba icya mbere na mbere mu Burundi turasaba ibintu by'imbonerakure bikabanza bikagira ntibigapunguka.
Mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na ASER mu kwezi kwa gatanu, impunzi z'Abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 160,000 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze James Jovin. Nshuti mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika, aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Turabashimira mwe mwese, nshimira n'abagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Ayo makuru yagiranijwe na Mukbiri Yabaro, kimwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Umunsi mwiza kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
Tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda makeyi isa 10:02 murumviriza ikiganiro cyo